Nasha gusoma ijambo ry'Imana mbere ko dusenga riri mu gitabo cyavugishwa n'Imana Yesaya ku mukica 51 harimo amajambo meza cyane. Isaya 51 umurongo wa mbere, nimunyumve yemwe abakurikira ukugororoka, yemwe abarondera Uhoraho. Nimwitegereze igitandara mwasatuweho, mwasatuweko n'inganzo mwimbwemwo. Nimwitegereze Aburahamu sokuruza na Sara yababyaye, yababyaye kuko hamwe Aburahamu yarakira umwe rudende namuhamagaye nkamuha umugisha nkamugwiza. Kuva ngo gatatu, kuko jewe Uhoraho namaze Siyoni umubabaro, namaze umubabaro imisaka yaho yose, kandi ubugaragwa bwaho nabugize nka Edeni, nabugize nka Edeni, n'ubweranyangwe bwaho nabugize nk'itongo ryanje. Jewe Uhoraho hazaboneka umunezero no guhimbagwa, bona ishimwe n'ijwi ry'inanga. Abantu banje nimunyumvirize, hanga ryanje mu ntege amatwi, kuko icyagezwe kizova kuri jewe, kandi nzushinga amateka yanje ngo abe umuco w'amahanga. Wa gatanu, ubugorozi bwanjye buri hafi, agakiza kanje karaserutse, amaboko yanje azucira amahanga amateka, ababa ku kiyaga bazonyitega, kandi ukuboko kwanje niko bazokwitega. Wa gatandatu, nimunamura amaso yanyu mu ijuru, mwitegereze no ku isi hasi, kuko ijuru rizokamangana nk'umwotsi, n'isi izosaza nk'umwambaro, n'abayi bako bazopfa nk'isazi, ariko agakiza kanje kazokwama ibihe bidashira, kandi kugoroka kwanje ni kuzogira iherezo. Mwindwi, yemwe abazi ivyo kugororoka, ihanga rifise ivyagezwe vyanje mu mitima yanyu, nimunyumve, nimugatinye ibitutsi vy'abantu canke ngo murandurwe imitima no gucokora kwabo, kuko inyenzi zizobarya nk'umwambaro, n'ifukunyi izobarya nk'ubwoya bw'intama, ariko ugororwa kwanje kuzokwama bibe bidashira, n'agakiza kanje ukurunganwe ruzogenda rukurikirana. Kumbure gushika hano rino jambo ry'Imana, n'umuhamagaro mwiza Imana irungikiye abantu bayo bayiteze, abantu bayiteze kugira ngo bayitege. Umviriza umurongo wa mbere, nimunyumve yemwe abakurikira ukugororoka, yemwe abarondera Uhoraho. Ndatakunda n'abashiki bacu, mbega none ikindi tukoronda muri kino gihe, n'igiki n'igiki dutegerezwa kwitaho? Nibaza yuko ikintu kimwe cyonyene twabwirizwa kuvuga kandi tugasubiramwo, akaba ari cyo ntumbero yacu, nuko ari we ntumbero yacu, ari we buhungiro bwacu, ari we byose muri byose, kandi turaneze no gushobora kumva ijambo ryiwe no gushobora gutega amatwi umuhamagaro wiwe. Iyo dusoma ijambo ryiwe, aba ari umuhamagaro kuri twebwe, kandi turashobora kwitaba uwo muhamagaro, turashobora kuvuga tuti sabwe mwami, ndi hano, turi hano nk'abantu bawe, nk'abo watoranije. Turashobora kuraba tukatihanga amaso ibyo wakoze, hamara abandanya akavuga ibizoba byose, ibizoshika ku banyamahanga, ku mahanga, kuri abo bose mu ijuru, ku bizoshika byose. Ariko turazi ikintu kimwe, uhagaze ku ruhande rwiwe agumana nawe muri kino gihe no mu bihe bidashira, uri ku ruhande rw'agumana muri kino gihe no mu bihe bidashira. Cyo gituma dushimira Imana, bashikaje na bene data, kugushaka gushima Imana, kandi kuno mugoroba no gushaka kuvuga kuno mugoroba, tukavuga tuti mwami nuzuvugane natwe, nutubwire ivyo ushaka kutubarira bivuye mu ijambo ryawe, biciye muri mwemu wawe yera, ucije musavyo wawe. Ego cyo kivuzo cyacu nico duhahamiye ndibaza yuko icyifuzo cy'abantu b'Imana cyamya rukuba ryo gushaka kumenya iby'Imana yavuze mu gihe cy'umwami wacu gihe hari yazanga ku isi turasoma yuko hari abantu bari bafite icyo cyifuzo muri bo bari barindiriye uguseruka gukomeye kwa Mesiya ahazozira kuko byari byaravuzwe kandi baza muri byo bihe byose abantu bararindiriye umwami natwe muri kino gihe cy'iherezo mu gihe tuzi yuko ukuza kwe kuri hafi tukurindiranye igishika dukeneye kuzoba twiteguye ahazuzira kandi cyo gituma dukoranira hamwe tukongera tugakoranira hamwe dukeneye gushima izina ryiwe tumusenge tumushire hejuru tumushime kandi dukeneye no kumva icyo akeneye kutubwira ego Yesaya 51:7 ngo nimunyumve Nimo bazuroka ihanga rifite ibyagezwe byanjye mu mitima yanyu ni ibintu byiza cyane sinzi Pawulo igihe byabangombwa yuko yisigura isobanura imbere ya Agrippa nibaza ko mperutse kubisoma mu byakozwe n'umwami mu miseze byari byiza cyane igihe yavuga ati ndiko mbazwa kubyerekeye ibyagezwe n'ibyizigiro dufise nibyo ndiko ndabazwa ego byari ibintu byiza cyane ibyo byarankoze ko cyane murazi we Pawulo yarizera n'umutima we wose yarizera ijambo ry'Imana ryose kuva ku ntango cyo kwiherezo kuva ku itangurire gusha ku iherezo nta kindi gishasha yarizera n'umutima we wose kandi byari numvise bibaye bikomeye cyane muri jewe abantu kumure ko nashobora kubitahura kumure ko abantu batatahura twebwe kandi nk'uko twavumvise hano kumure ko badutuka bakadusuzugura ibitanga biriya uko biri kose ntabwo badufise ni kuja mu gimana rivuga ariko turashobora kumva ko dufite vyizigiro twizigiye cyane umwami wacu kuko yatubereye vyose muri vyose kuri twebwe kandi azo dushoboza kubirengana vyose byo biraturabinezerewe kandi turabishimira Imana turaza gusengera hamwe hamwe na Frank araza guca ijambo ry'Imana avuga ubutumwa data wo mu ijuru turagushimiye n'imitima yacu yose kubwa kino gihe cy'ubuntu kuno mugoroba mwami kubona uwo arongeye kuza twa natongeye kuza ngo dushobore guhamagara izina ryawe gera ngo dugushime tuguheshe icyubahiro tukuririmbira amashimwe mwami kuko niwe mwami wacu niwe mukiza wacu kandi wewe mana yacu haleluya turagushima kuri uno mugoroba turagushimiye ku ijambo ryawe gera iryo maze kutubwira muri kano kanya kandi turazi mwami yuko waduteguriye ibindi bintu byinshi mwami turagusavye mwami kugira ngo tugirire imbabazi kuno mugoroba ukure muri twebwe ibintu byose bitaguhimbara mwami udukure ku myanda yose dukure ku myanda yose utweme dushobore kuba abantu batunganye batagira karohe mwami kugira ngo ushobore gukora byose ukore byose muri twebwe na hose nudugirire ubuntu twebwe twese mwami twebwe twese twaje kuno mugoroba kugira ngo dushobore gushima izina ryawe gera kandi hezagira mwene data hezagira abantu bawe bose hezagira mwene data n'abashiki bacu hezagira abantu bawe ku isi yose mwami kuno mugoroba kumbure ko hari abagwaye mwami kumbure ko hari abantu b'abanyantegenke kumbure ko hari abantu bababaye mu mitima mwami turaguhaye vyose mwami kuko tuzi yuko ushoboye kubikora neza ibintu byose mwami izina ryawe nirishimwe kandi izo rishigwe hejuru ubu nibe bidashira haleluya kuri wewe mwagazi w'intama amen amen twicare turashimira cyane umwami kubona dushobora gukoranira hamwe kugira ngo dushobore gusenga turondere mu nyonga hiwe kandi twongere tumusabe kugira ngo ashobore kudufasha aduhezagire kuyinguheze nyuma y'igikorane twaranezerewe cyane Zurich twari tunezerewe kubona yuko aho ngeza kuraba inzu twarimo yari yuzuye abantu gushika ku ntebe ya nyuma si byo gusa mbere n'ijambo ry'umwami naryo nyene akenshi birakwiye ko dusoma ibintu bimwe bimwe kandi mwarabibonye narabivuze kwa gatatu heze ku mugoroba igihe nasoma makuru inkuru za wa mugezwite wa padri mugezwite yakoreye cyane shengero giroma imyaka myinshi hamwe ni akabona yarashoye kubona ibintu byinshi bikorwa tanu uca nikanda ibyakozwe baramvuye kuboko n'uburyo byakozwemo gutyo rero turabona ukuntu byari by'ingirakamaro kandi ko ari byankenerwa ko Imana ihishura neza iyo ihishura neza mwenda tabara namwe iyo mikorere mwenda tamukundwa mwenda tabara namwe kamuhishura iyo mikorere bisaba ko umuntu asoma gusa amajambo y'intangamara na litere yanditse ku gitabo cya Daniyeli n'igitabo cy'ibyahishuye Yohana bona handi kandi umuntu ndababwire ko habayeho guhuza kandi turabona ko yari afite ubwenge buvuye ku Mana akenshi turatinya kugira ikintu tuvuze ariko narabisome kuyingu heze ko amasengero y'abapantekote n'abandi baravuzwe cyane mu binyamakuru ukuntu bariko barinjira bose mu mwego w'amadini kandi iyo habaye imisa muri katolika baba bahishikiye barimwo imbere iyo umuntu aza kumbwira ibyo haheze imyaka 25 cyangwa imyaka 20 sinari kuvyemera na gato kuko turazi twarabaye ibihe aho abavuga butumwa b'abapantekote bari bazi neza cyane aho antikristo ari baramurondeye haheze imyaka 30 nta n'umwe yigeze amurondera hariya muri Arabia cyangwa kwa Homeni cyangwa ku Bayuda bose bari bazi aho antikristo abarizwa ukuntu yambara n'ukuntu ameze byose bari babizi neza na neza uno munsi rero ibintu byarayangaye byaratandukanye nta kindi twagura atari gushima Imana kubona yaratwuguruye amaso kubona yaratwemereye kubona ibyo bintu byose kandi nk'uko mugezwite abivuga neza ko bose bategerezwa kuvuga bagahuza bakavuga ngo ubutumwa bwiza bw'urukundo ntawe bucagura akaba ariyo ndirimbo yabo ubwo ni bwo butumwa bo bavuga ariko by'ukuri si ubutumwa bw'Imana si ubutumwa buva ku Mana kandi iryo ni ryo tandukaniro ivyo twizera kandi tuzi neza ko ari ukuri dutegerezwa kubibwira n'abandi twabimenyekanisha kandi murazi neza yuko abantu bose bateza guhuriza kuri icyo kintu niba mwene Abrahamu iyo mwene Abrahamu ataza guhishura ibyo bintu yatajya kubihabwa n'Imana hanyuma ngo abitubwire rero mpora nibaza ndababaje namwe ndavuge ndekamvuge n'amazina mbega none biri Abrahamu cyangwa Abraham mbere tubari kubikora koko mbega bajya bavuga butumwa bakomakomeye mbega bajya bavuga butumwa bakomakomeye bari kubikora bashaka amasengero arimo abantu benshi bashaka kuboneka neza imbere y'abantu bashaka kureka ibi yataza bashaka kubyihoza ibyo yataza nta kintu cyari gukoreka Imana yatoye umuntu aciye bugufi cyane abaho yaravuze igihe yagenda yaragiye umunsi umwe agenda kugendera aho abajya abagabo ibiro bikuru byabo atulisa atatangura kurira aravuga ati mwami aba bagabo nibo wahaye ibi bizu byose bikomakome bimeze gutya ibi bizu binini binini none je wampaye iki jemfisiki niho umwami yamubarira ati ufisi ikindi gikorwa kidasa n'icyabo kandi impera yawe niri ngaha ku isi kandi wavutse kugira ngo ube uvugishwa n'Imana kandi kugira ngo ushobore kuvuga ijambo ryanje ubwo nyene mwene tabara namacara tekereza ibyo birashobora kudushikira iyo turabishye amaso y'ubujyo bw'umubiri kandi yarazi uko ari we wa mbere yatanguye kugaragara nk'umuvuga butumwa akomeye inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose yarabitse mwene tabara nam yaravuze ati ahantu ngiye nkorera nakazu k'imetero indwi ku metero zibiri imetero zibiri z'uburebure n'imetero zibiri z'ubwaguke ati hamwe abo bagabo bakomaga ku mayobozi bakaraba ahantu nkorera no kwigwa hehe ariko iby'inyuma ibiboneka n'amaso si ibyo byari bifise akamaro ibyo byose bijya bisigara inyuma ibyo byose bisigara hano ariko iby'Imana iyo yatanze nta wundi bujya yabihaye iby'amazu navyo n'ay'amazu baherwa kubaka ubushize y'amamiliyoni n'amamiliyoni nta namwe umuntu azoyatwara kandi ntacyo bizomara nta n'umuntu byofasha ariko ijambo ryahishuwe n'Imana kwa kino gihe ni ikintu gikomeye cyane ni iry'agaciro kandi ryankenerwa cyane kandi turazi yuko uyu muntu ubuzima bwiwe bwose yabuhebeye Imana ubu n'igikorwa cyacu muri kino gihe cyo gushobora kuvuga kugira ubushyizi bwamwe kubwira abandi iby'Imana yahishuye ubu rero ibintu ukuntu bimeze ni burya hamwe tube tutobivuga nta wundi azobivuga kubera ko bose babwirizwa kugira ahantu binjiye kandi birakwiye ko abari umuntu azi ibyo ariko aravuga koko azi iyo bijya n'iyo biva atari uko nta kundi byogenda byaba biheze kandi iyo nibaje yuko wahawe ibintu by'Imana ari we wenyine ashobora no kubivuga kandi akaba ari umuntu byacitse ukuri muri we kandi bikaba guhishurirwa none hasigaye iki ntidutegerezwa kwihenda ahantu ntitubwirizwa kwihendera tubwirizwa gushimira Imana tugashima izina ryayo ariko kandi turi hano kugira ngo dufate umucyo tuwubike kw'igisimbo cyangwa ngo duhakane guhishurwa kw'Imana ariko tubwirizwa kuvuga tuvyeruye iby'Imana yavuze kandi tugatangaza ijambo ry'Imana tutari y'umunwa uko byogenda kose kuko ritegerezwa kuvugwa ariko ndibaza nko ku ijambo ryasomwe hano iyo umuntu asoma ijambo ry'Imana akoresha ubwenge bwiwe hano haravugwa ngo muri bino bintu haravugwa ngo nimurabe Aburahamu sogokuruza cyangwa iso wanyu ariko ufate ijambo ry'Imana muri Matayo 23 umurongo w'icyenda umwami wacu aravuga ngo ntihagire umuntu n'umwe muzita ngaha ku isi ngo ni so nimuze mwite data Aburahamu yari data yari sogokuruza wacu ntiyitwa data t'abana imbere y'uko aronka abana yari afise Isaka umwana w'isezerano kandi Isaka nawe yabyaye Yakobo na Esau muri Yakobo ibyo navyo nabisomye igihe nari mu rugendo mbega byagenze gute kugira ngo Yakobo ashikire umugabane w'umwana w'imfura n'irya migisha yose umuntu ibyo bintu burya ni byiza ko bisoma mu ijoro kuko burya ku murango umuntu biramugora gusoma neza yitonze ariko iyo ndi mu rugendo haba hari igihe ahantu narindi hari twadunyuranye kuva ngaha hari igishushanyo cy'amasaha kindwi n'amasaha meza cyane yo gusoma igice ku kindi umurongo ku wundi nyina yaramubwiye ati umviriza kora ibi n'ibi imbere y'uko mwene so ataha hari mu cyo ufata ushyire ku maboko yawe ikintu cy'ubwoya si byo maze Yakobo aravuga ati atariko niyabona ko ari jewe atari ntari Esau ubwo umuvumo nucunzako nyina aramubwira ati uwo muvumo nimba wabwirizwa kuzako aho woje kuri we uracuza kuri jewe aramubwira ati umuvumo wawe uze kuri jewe ariko wowe kora ibyo ndakubariye twebwe rero tuza kuba Imana twari kuvuga tuti umviriza Yakobo wambwebwewe kandi akaba n'umubeshi genda vanga ariko byagenze gute imana yaramuhezaga ko yari ifise umugambi wo kumuhezagira umuntu wo umuntu wizi nazo tahura inzira imana icisha mu ibintu murabibona ndibaza yuko yari Isaka igihe yarambika ku biganza yarambika ku biganza yarabinyuranije Yakobo mukurambika ku biganza yarabinyuranije akora nk'umusaraba yashyize ikiganza kimwe ku bana ba Yosefu arabinyuranya hanyuma Yosefu aravuga ati si uko ubigize nabi aravuga ati imana niyo yabikoze gutya kubwa ibyo yabageneye muri kazoza niyo yapanze amaboko turashobora kuvuga ngo ya ntibikogwe gutyo turashobora kwibagira inzira z'imana ziraturenge ese ukundi inzira zayo zidatahuritse n'ukundi imana zayo zidasirangurika iki nkora ko muri no minsi kimbabaza muri kinda gishinga muri no minsi iherezo niyo nibaje ukuntu byari bimeze tucizera tucizera ibintu twabifata uko biratacyo dukuye twari akenshi twumvise ikintu giteye ingorana akantu kakaruru twaje tuvuga tuti biratugora kuryama ibiki umuntu aravuga ati akantu kavuze kose gakakaje ngo sinjira gusinzira ibintu twabifata uko biri atacyo dukuyemo kandi nibaza yuko twabwirizwa kubona umwe wese akitegereza neza ntagire urwanyu wundi ariko umwe wese akiraba tukabona yuko tutagifise gwa rukundo rwa mbere cyanke kwa kwitanga kumwe twari dufite ubwa mbere ubirabiye muri mu rusangi turabona ko tutagifata ibintu nkuko twabifata mbere kandi umwami niwe nyene atwa kudufasha imana niyo yonyene yo kudufasha biragaragara yuko no munsi umwe wese arabukwa bikora uko yishakiye umwe nta gatima mana gatima nama abantu bagifise mbere agatima nama karakubita mu bantu baka ubu rero umuntu agize icabwira umuntu iyo agize icyo ubwira umuntu tubanza kwibaza uti mbega none by'ukuri mbere umuntu waramutumbera atacyo winona ukamubwira uti umve mwene data birambabaje kubona ibintu bimeze uku ibintu byari bikimeze neza twagerageza guhagarara imbere y'imana tumeze neza n'ibiri muri twebwe byose uburere ibintu bisa naho by'ukuri ibintu byarahindutse bukwi na bukwi mu buryo buteye ubwoba iki ku buryo umuntu yateye ubwoba cyane ikibazo gica kizana gikurikira ikibazo ninde azosembera ku musozi mu ihema ryawe ninde azogerera ku musozi wawe wera aho ni Zaburi 15 umurongo wa mbere ninde azogerera ku musozi wawe wera nkuko wanditse Zaburi yabivuga iyaba Imana yo bidukoreye akabikora muri wewe no muri jewe tukagira ubufatanye nawe ubucuti bukomeye nayo sinzi Mwenda Schmidt niwe yari hano kuyingu heze ariko igihe yasenga ubushize narumvise ko habaye ubufatanye nashoboye kumva ko habaye ubufatanye n'Imana mu butumwa byari bigoye biruhije cyane byari bigoye ariko iyo ryari ryiza cyane rwose twarabonye ko mwe mu Imana yari hano mu buryo budasanzwe mu buryo bukomeye kandi turashobora kwizigira yuko umwami azo kwigaragaza by'ukuri ariko dutegerezwa kumbure ko dutegerezwa koza tugashira ibintu byose ku murongo tukakura ubucyafu bwose tugashira ibintu byose ku murongo tukavuga tuti tukabwira umwami tuti dufashe dushobore kubikora neza igihe kimwe mwene data Abrahamu yaravuze ati niba wumva ufite icyumviro kibi kuri mwene so gitunganye vuba n'icyiyumviro burya ufite icyumviro gito kibi ku muntu kirashobora kukubera intambamyi kugira nturonke umugisha Imana ishaka gutanga birakwiye ko dukura ibintu byose by'ibyumviro bibi byose tugahagarara imbere y'Imana maze tukavuga tuti mwami vugana nanje vugana natwe turi hano kugira ngo rushobore kumva ibyo ushaka kutubarira kuko icyo kintu kitahari Imana nayo ntizogera ntizotugeza ntahantu kuri zotugeza twasome turi kumwe namwe Yesaya 51:3 kuko handitswe ngo ko Jehova namaze Siyoni umubabaro maze umubabaro namaze umubabaro imisaka yaho yose kandi ubugaragwa bwabo nabwigize nka Edeni ego ahari misaka niho ahari hari ariko Imana yarasezeranye ngo yuko ubwo bugaragwa izobugira paradiso kandi ko imisaka yaho ikabugira nka yatongo y'Imana hazomunezero hazoboneka umunezero no guhimbagwa nishimwe nijwi ginanga ni iyo mubonye ikimuga gikize ukibwiye ngo simbagurika wikina matavu ukibwiye mbere uti simbagurika ntavyo yoshobora ariko yamaze umubwiye uti simbagurika ukina matavu niyo bikora ariko amaze gukira nta wirwe yamubwira ngo simbagurika ubwo nyine birizana gacha simbagurika Imana ikore ikintu umuntu ntiba bikenewe kwirigura mubwira ibyo abwirizwa gukora abazi neza na neza icyo abwirizwa gukora arazi cyo bwizwa gukora kandi ko bizokwama bimeze niko bizokwama bimeze niko abantu bose bahetagiwe n'Imana bazokwama babitahura mu minsi heze hari abantu batari baratahuye neza bakaza aho turi bakatubaza bati bakavuga bati ngo hari abantu bahora baza mu gihe cya Yesu bakavuga ngo bakabwira wa mugabo ngo shima Imana ngo turazi kujya mugabo ari umunyabyaha turabizi kujya mugabo yagukije ari umunyabyaha ibaze nabo kuvuga ngo shima Imana uri kuravuga amajambo nk'ayo ariko ni ibintu bizoguma mu bafarizayo gushika ku iherezo ry'ibihe bizobagumamo ariko Imana ntiyahindutse irakiza yarakijije kandi ubu irakomeza gukiza abantu yarakijije ingwara kandi n'ubu irakomeza gukiza ingwara yarahezagiye kandi ntizigere ihagarika guhezagira gushika uwa nyuma azohezagirirwa gushika uwa nyuma azokirizwa gushikaho tuzojana tukamusanganira murazi bya bintu bidasanzwe murazi akenshi yubonye ibintu yubonye abantu ngene bashushanya ibyizamugwa murazi abantu bagenda murazi inzira yaga gucya iduga gucya aye ibyizamugwa nuko abantu babishushanya suko bimeze akenshi iyo ndabibonye mpora nibaza nkuko mbona uku twicaye ngaha muri hano muri ino nyubako ku mugoroba kwa mbere ku mugoroba hariho numvise ikintu mu mutima kimbarira ngo fata ubutumwa ubwo ari bwo bwose bwa mwenda tabaranamu maze ushire mu iradiyo wumvirize numvise ikintu kibimbwira gutyo mbega ndababwira iki hari ibintu bimwe bimwe muri ubwo butumwa igihe nafyonda ngo numvirize naciye narumvirije amaze nahagarika ndavuga ntibishoboka rero sinzi nimba ubwo butumwa bwo mu 53 nimba nari narigeze kubwumviriza mu buzima bwanjye sinari ndabyibuka ko nabwumvirije harimo ibintu byiza cyane ahantu avuga ngo izamugwa rizoba twebwe bizera tuzoduga tuzamugwa abasinzire muri Kristo nibo bazotangura hamaje twegeranywa hama twese hamwe tugende tuje gusanganira umwami atari mu buryo bucanga ubundi ariko bizaba bitumberanye bizaba bitonze neza bizaba ibyiza cyane hanyuma aravuga ati ndashaka kuzovuza ndashaka kuzovuza ubwo butumwa mwe data Samuel niwa ahindura ubutumwa bwa data Branham kandi ashaka kuzobikora vuba hari ahantu avuga nka Karola akavuga ati mwe data Branham akavuga ati ubu butumwa mvugira hano bujya mwisi yose bugasobanurwa mu ndimi zose no gushikara mu mashamba hanyuma muri uwo butumwa avuga mu gihugu kimwe gusa icyo nacyo ni Ubudagi akavuga ati hariya mu Budagi tuburungi kari bwinshi cyane butumwa amajyana turabumaze bwasobanurwa hariya hanyuma ndafyonda ku ibuto ndahagarika ndavuga nti mbegi n'ibiki ibyo byarabaye ariko akenshi hari ibyizigiro bihera ndababwije ukuri akenshi nubwo mumbona hari igihe ibyizigiro biheza bimperamwo iyo umuntu afise ibango ry'ubukozi umuntu afise ibango ry'ubukozi atari umuntu afise ibango ry'ubukozi nta wundi yobimenya mwene Abraham n'amahoro ibintu avuga nashaka kubisubiramwo nashaka mu nzobivuze hano mu vyumve akenshi birankoreka ariko ntacyo vyomara nimba binkoze ko binkoze iyo nzi ko bivuye ku mana bikankora ko bujya mba niteguye guca bugufi ngaca bugufi imbere y'Imana nibwo buryo bwonyine bujya Imana yahisemo kugira ngo tube dutumbere imbere yayo duhagarara neza imbere yayo nibwo buryo bwonyine Imana yahisemo nukwihangana tukihangana tukavuga tuti ego tugashira ko ego kuvya Imana ivuze byose ngira ndababwira ibyo ari byo Imana ifite ikintu tubwira ibifite ikintu cyangwa kutubarira umwe wese bifite ishaka kumubarira nimba twumvise atakamaro bifite burya ntiba yavuganye natwe ariko ivuganye natwe by'ukuri ije itugana ikatuvugana natwe hari ikintu kiba muri twebwe tugakogwa ko tukumva ko ibyo nibiki buryo nibumoso oya ahubwo burya iyo bidugana biradukora ko nyene aho rero acaravuga reka ndabivuge hari nk'ahantu avuga ku byerekeye impano z'ubw'imwema akavuga ati umuntu w'imwema by'ukuri abari ahantu araduga gushika agira ahantu ashobora no kuzimira akavuga ati mutiyubaye aba yegereye ahantu ashobora kunyerera reka ndabisobanura kunyera imbere y'uko ndabivuga reka burya binje muko nyene reka hariho hari ingorane ntidukeneye kuba twegereye ikintu ahubwo dukeneye kucinjiramo iby'Imana tukabyinjiramo atakindi turengeje tukabyinje ntidukeneye kubyegera gusa oya burya kuba ubyegereye si ubu yabishikiriye oya urashaka kuba wegereye ariko uri iruhande yabyo utarabishikira ariko iyo turi mu ijambo ry'Imana Imana ibiri muri twebwe umwami aravuga muri Yohana 15 umurongo w'indwi aravuga ati nimwaguma muri jewe amajambo yanjye akaguma muri mwebwe musaba icyo mushaka cyose muzogihabwa Yohana 15 umurongo w'indwi yamara iri jambo libwirizwa guhuzwa n'iriri mu cete cya Yohana yanditse aho Yohana avuga ngo ati Imana iratwumvira Imana itwumviye tuba tuzi ko ari igihe twasabye Imana ivyo yaduhishuriye iyo nyene sibisi nkuru nka kujya kuri Noweli abantu bandika ibintu bakeneye oya ariko ni ibintu Imana ibanza igashyira mu mitima yacu biba bihuye n'ukugomba kw'Imana muri icyo gihe rero umwami aca atwumvira hanyuma akatwishura iryo niryo sengesho ryacu twebwe twese ibyo narabyiboneye igihe umurugendo mperukamwo hariho mwene data umwe asa n'uko byamunaniye ariko yabikoze mu rupfasoni rwinshi burya iyo abantu babikoze mu rupfasoni turabababarira tukavuga tuti nta ngorane iyo abantu bakoze ibintu byose mu rupfasoni naho byobananiye bakabikora mu rupfasoni ariko uwo mwene data yashaka kuvuga kuri iki kintu gikomeye cyane yashaka kumenya ati arambaza ati mbega none uratahura neza mwene data Branham bavuga ndamubwiye sinzi neza uko yabivuze arambwiye ati mbega none wewe ati mwene data Branham bivuga gute ndamubwira nti mwene data Branham bavuga nk'uko nyine yabivuze yashaka ko ndamuha isobanuro y'iki bintu cyaramubwira nti ndamubwira nti buge ivyo mwe ndatabara namavuga ndabifata kujya nyene nkavyemera kujya nyene imana yabimuhishuriye hayima carabandanya aravuga ati ngwego aravuga nibindi bintu aratangura hayima aratangura aravuga cavuga abaja asa nuwashaka kungira nabi niho nabwira mwe ndatabara nti mwe ndatarindira gatoyi uri uringa kugira ngo wumve ibyo nsheshe akuvuga eh sinibaza kuje kumvira ibyo nsheshe akuvuga je kuko sindino ngaha kugira ngo numve ibyo ushaka kuvuga ariko turi hano kugira ngo twumve Imana yamaze kuvuga ataruko ataruko rero dufate nkaho Imana atacu yavuze njana kubwira nti gushika uno mwanya nta numurongo wa Bibiliya numuravuga muyo mu mirongo mwene Imana yahaye mwene Abrahamu njana kubwira nti buje wamaze gukira uruhande y'ijambo ry'Imana warirenganye waciye urengana akenshi nitubitahura ariko dufise ivyumviro vyiza ariko nitumenye yuko tumeze nkuko abantu mu gihe cya Yesu bari bameze ngo mwakuye ivyagezwe vy'Imana hanyuma muca mubwira abantu ivyagezwe vy'abantu ibyo nta kamaro bifite tumaze guhabwa guhishurwa kw'ijambo ry'Imana iby'imigenzo nta kamaro biba bigifite nta kibanza biba bigifise ijambo ry'Imana ryahishuwe niyo ryonyine riba rifite ikibanza nta kundi vyogenda dukeneye kujya ibyo cyangwa ibumoso muri icyo gihe Imana ntacyo iba yavugiye ubusa kandi ntituba twaratahuye ibyavuzwe ni ukuvuga ko tutatahuye ibyavuzwe kandi ntizwa kuvuga yuko ku iherezo mwe ndata naho abikoraga ke by'ukuri uwo mwendata abikoraga ko ariko icyo gihe yaransabye imbabazi arambwira ati mwendata Barana mwendata Frank ati buryo sinari natahuye neza ibintu na ati naragize ubushakashatsi niyumvire mu byumviro byanjye ndavuga nti kubera ko Imana yavuze uku kubera ko Imana yahishuye ibi bintu niko nanjye namubwira nti kubera ko Imana yabihishuye ndavuga nti eh nico gituma nyene Imana yaturungiye uvugishwa nayo kugira ngo atumenyeshe ibintu byose nico gituma bishuye na iyo koza sinzosubira gukurikora ryo gucira uhande y'ivyo Imana yavuze murazi neza yuko usomye ivyete Paulo yanditse haravuga ngo mbega hamwe mwese mwovuga mu ndimi hanyuma hakinjira umuntu atizera ubwo niyo cyavuga ngo mwakita abasazi mwese ariko hamwe umuntu avugishijwe hanyuma ibyumve byo mu mutima w'uwo muntu atizera bigashyirwa habona azogwa yuba amenyesha avuga ati Imana iri hagati yanyu rero igihe mwene Sabana n'amavuga ngo amashikanwa cyangwa ngo impano nizibwirizwa gukora mu gihe cy'igikorane umuntu asome Bibiliya neza atasome Bibiliya neza ntabitahura neza cyangwa bitondeke neza ariko nshaka kubabwira ikintu kimwe twebwe nk'abana b'Imana turiteguye gukurikira ibyo bintu nk'uko biri Imana izobikora mu gihe cyose tuzaba twumvira Imana izokora ibyo dudashoba ibyo tutokwiyumvira cyangwa twosaba izodukora ibirenze ariko tubwirizwa gukurikira iyo nzira yo kumvira iva ku Mana imbere yuko Imana idukoresha mu buryo bukomeye ntankeka umuntu azi Bibiliya arashobora kuvuga ubwo nyine akavuga ati ego ariko ati ibintu bivuze neza twe turi ngaha kugira ngo ibintu tubifate tubigonganishe turi ngaha kugira ngo duce bugufi munsi y'ubushobozi bw'Imana tuvuge tuti mwami uku niko wabitegetse twebwe ibyo twe nibituraba niwe wabyishingiye ubavuganye n'umukozi wawe uvugisha umuha amategeko uramutegeka ibyo bwirizwa gukora twebwe icyo dukora tujya munsi y'ibyo bintu icyo turi tose nuko turi twese tukajya munsi yabyo muri icyo gihe Imana izoduhezagira nta ngorane tuzogira zo kuza gutoragura utuvunji twasigaye nta kindi kije kikintesha umwanya kuri jewe ni ijambo ry'Imana niryo rindongora nta kindi imwemu yose itubaha ijambo ry'Imana ntiba yavuye ku Mana kandi nijyo mwene Tabara namavuga akabivuga bitomo yadaciye ku ruhande kandi ivyo byukuri birakwinjira mu musokoro no mu maguru kumva ko bikwinjiye kandi turazi muri kayise ejo mwe rata Elmut yaratubwiye igikorane cyabereye I Castro haize imyaka myinshi hari umuntu munatekanye buri kanya aguma haguruka nubwo yari umuntu atekanye yaguma ahaguruka umuvwa agahaguruka agatangura kuvuga ivyiwe yishakiye ubutumwa buriko buravuga abantu bacha baramumanura baramusora hanze abonye yuko ari karaba mu bindi kandi ko yaguma akira mu mvuga butumwa ari mwenda ta Paul Ken yacyavuga ati yacyabwira uwo mugabo ati bujya imwemu yabavugishwa imwemu zabavugisha ziganzwa nabo ngo birimo bikore ni gice cy'akana 32 ego mwemu w'Imana uwo mugabo bije ntiyarimo mwemu w'Imana kuko ratari mwemu y'ukuri n'ibintu n'ivyari bimeze neza ari mwemu w'ukuri uhasanga ibintu bitonze neza bitumbereye neza muri cyo gerere imwemu zabavugisha ziganzwa nabo kuko bavugishwa n'Imana bahuza n'ijambo ry'Imana kandi mwemu yaranditse mwemu niwe yanditse ijambo birahure neza ariko umuntu atemeye ngo ijambo rimuganze agashaka gukora ibyo uko byishakiye mumenye yuko atari mwemu w'Imana murongora suko bimeze mwemu w'Imana niwe yashyizeho ibintu uko bibwirizwa kumera aravuga ati iyo abantu bariko baravugishwa ni babe babiri cyangwa batatu kandi bakura umwe ahezunda avuge ataruko nta kundi byogenda ariko hari ibintu bipfa gukogwa bakabyitirira ngo ni byakozwe na mwemu w'Imana kandi atakibanza bifise kandi twebwe nta kindi dushaka nama nabivuze mwemu w'Imana wenyine ijambo ry'Imana amaraso magazi w'intama n'izina rya Yesu Kristo umwami wacu bitegerezwa gushigwa mu kibanza cyavyo muri ico gihe natwe tuzoheza tube mu kibanza cyacu muri ico gihe rero Imana izoshobora kuduhezagira iduhezagire cyane ndazi neza yuko umwami azodugirira ubuntu bwinshi kubw'ivyo nimba dutanguye gukunda Imana n'imitima yacu yose hama tugakunda na hagati yacu n'imitima yacu yose ntagira ikintu kibi umwene data avuga ku wundi muntu ariko tukavugana neza hagati yacu nk'uko byanditswe kandi tugakurikira inzira y'Imana muri cyo gihe nta kundi umwami azobikora atari kubana natwe no kutwishura no kwemeza ijambo ryayo muri cyo gihe hazoba ikirere cyiza aho Imana izokwiyumva neza hanyuma nako tukiyumva neza hanyuma igikorwa cya mwemu yera kikagaragara nibyo twifuza nasomye kuno mugoroba inkuru za Dawidi igihe yaharura abantu kandi biravugwa neza ko ari Satani yabimukoresheje Samuel wa kabiri 24 murongo wa mbere aho rero inkuru zose inkuru gakibandanya uhora atararakara amaze guharura abantu burake bw'Imana buraziriringa ibyo bintu byababaje uhoraho ku buryo uhoraho yahanye abisiraeli Dawidi arasenga aravuga ati nacumuye cyane mu gukora ibintu nk'ibyo ati babarira kugabitanya k'umusabyi wawe kuko nakoze ibintu bitari byiza umuntu kuko nakoze iby'ubujuju bwose nakoze iby'ubujuju umuntu w'Imana nk'uyo uwo ibyanditswe byera bimuvuga ko cyane rwose kurusha abandi bantu bose uwo mugabo Dawidi mumwibaze ko hana aravuga akavuga ati nacumuye kubyo nakoze ati ndakwinginze ntubimpanire kubw'ubuntu bwawe jero novuga nti umuntu none yatezwe umutego na Satani hanyuma akabona ko yacumuye kuhoraho hanyuma agasenga akavuga ngo ntubimpanire kandi abantu bari bamaze guhahonera ahore ni Imana nk'Imana igororotse ikiba gisigaye icazoba niko bizogenda ariko ucavuga ati Dawidi we abo bapfuye bo bisha bigenda gute wewe ushaka ucu ntuhanwe kandi hapfuye abantu benshi hari hapfuye abantu benshi cyane abara abantu benshi cyane bapfuye uwo munsi ku buryo abantu ibihumbi mirongo irindwi barapfuye mu Bisirayeli. Abantu ibihumbi mirongo irindwi bamaze gupfa kuko umuntu umwe Dawidi yakoze ikintu murazi. Biranditswe yuko ngo Satani yari yahagurukiye Abisirayeli, ntiyari yahagurukiye Dawidi, yari yahagurukiye Abisirayeli. Ngoma ya mbere 21 umurongo wa mbere. Birakwiye ko musoma neza ijambo ry'Imana, ntagira ikintu mushyira ku ruhande, ntagira icyo mushyira ku ruhande, mubisoma neza, mubisome neza, mubona uko bimeze. Aravuga rero ku murongo wa 15 ngo mumarayika w'Uhoraho yari ahagaze ku mbuga ya Oronani mu Yebusi. Murongo wa 15 uravuga ngo Dawidi yunamuye amaso abona umumarayika w'Uhoraho ahagaze mu kirere hagati y'isi n'ijuru, asokoye inkota ayibanguriye Yerusalemu. Maze Dawidi n'abakuru bambaye amagunira baca barapfukama barunama. Murongo wa 17 uravuga ngo Dawidi abarira Imana ati, none si jewe nageze ko abantu baharugwa, erega ni jewe nacumuye, ni jewe nakoze nabi, ariko izi ntama zo zakoze iki? Ndakwinginze Uhoraho Mana yanje, ukuboko kwawe aba ari jewe kurwanya bo n'inzu ya data, ariko koye kurwanya abantu bawe ngukiza aba ari bo gitera. Naha turabona umutima wari muri Yesu ngo kuvugira abantu ngoreka abantu ngo jewe barije mpanwa abantu nibakire, acafata inkoti karishira bagirana. Ingoma ya mbere 21 umurongo wa 18, maze uwo mumarayika w'Uhoraho abarira Gadi ngo abwire Dawidi aduge yubakire Uhoraho igicaniro ku mbuga ya Orunani mu Yebusi. Izi nkuru murazizi, kandi Dawidi nivyo yakekora ku murongo wa 26 haravuga ngo maze Dawidi ahubakira Uhoraho igicaniro ahosereza ibimazi, atanga ibi n'ibimazi vy'ishimwe, yambaza Uhoraho. Uhoraho aramwishura kurekura umuriro utibuka kuri icyo gicaniro yoshereje kw'ibimazi. Murongo wa 27, maze Uhoraho abarira uwo marayika asubiza inkota yiwe mu rwubati. Imana ingire ubuntu jewe na twebwe twese, kugira ngo tuze imbere inyonga zayo, kugira ngo ishobore kutwumva dusenze, kugira ngo ihagarike ibintu byose, urupfu rwose ruhagarare, n'ibiri ko biraba byose, dushobore guha ibimatanga ibimazi ku gicaniro cyayo, umuriro w'Imana ushobore kumanuka, maze umwami yigaragaze ubundi busha, maze ahinduke izinyonga zayo kuri twebwe. Imana ni Imana y'imbabazi, ni Imana y'urukundo, Imana yo kwizigirwa, kandi tuzi igituma ibintu byama bigenda nk'uko biriko biragenda, ntitubitahura, ariko hari ikintu tuzi. Ibyumviro by'Imana ni ibyumviro by'urukundo n'amahoro kuri twebwe, nibyo byumviro Imana ifite kuri twebwe. Ibyumviro by'umwansi uko byaba bimeze, ibyo biramuraba. Imana si yari ishavuriye Abisirayeli, ariko ni Satani yarashavuriye Abisirayeli. Imana ikunda abantu bayo, ariko Satani we yamarakaye, kandi nta na kimwe kimuhimbara, atari uko yobona twese tumerewe nabi, ibintu byose bikononekara bikamera nabi, nicyo Satani kimunezera. Ariko turizera yuko Imana ari Imana, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana y'ukuri, Imana nzima itavuze gusa iciye muri twebwe, ahubwo yaravuganye natwe kandi yabanye natwe. Kandi nshaka kuvuga yuko ari ni Isaka yavuze ngo ewe Uhoraho, Isaka yaravuze ati Uhoraho wambereye umwungere mu buzima bwanjye bwose, umumarayika wawe yarandongoye muri aha, bivuga muri mukuva mu itangiriro 18 mirongo 15 yaravuze ku marayika w'isezerano. Tuzavuga yuko umwami yatubereye umwungere, araduheka, aratugaburira, araturinda gushika kino gihe. Nta wundi muntu yabikoze, nta wundi yakuzigamye, nta wundi yanzigamye, si twe twizigamye, ni we yatuzigamye. kandi niwe dukeneye gushima n'imitima yacu yose. Kandi nishaka yuko igihe gishika aho nzoshobora kuvuga ijambo ryayo nke mu maso. Imana buryo umunsi mwizobikora uko hagenda hiraburanira iruhande yanje, niko n'umuco w'ubuntu bwayo ugenda waka. Kuko twebwe nk'urubyaro rwa Aburahamu nta kundi kuntu twokora atari ukuraba kubitaboneka, nta hari ibintu tubona turabye ibiboneka aho muri icyo gihe byo babitunaniye twoca dutekera tukagenda turabye kubiboneka, ariko turabye kubitaboneka nkuko ntawe umengo turabibona. Muri cyo gihe tudufise kazoza nziza, muri cyo gihe tudufise amasezerano meza y'Imana, kandi tuzobona ibikomeye, ibintu bikomeye cyane iby'Imana izoshitsa. Amasezerano y'Imana izoyashitsa aho ndavyizera ijana ku ijana. Murashobora kuyizera atacyo mwisigarije, naho hari ibintu byinshi byagiye bishika, ariko iby'Imana tezwa gukora biracyaza. Kandi turazi neza yuko Imana izosura kuduha ku bw'ubuntu bwayo, izoduha ibintu bikomeye kandi byiza cyane kandi by'inkomezi. Ntidukeneye gucika intege, ntidushaka gucika intege. Na ibyo nanjye ubwanjye ndabyibwira kandi nkabibabwira na mwebwe, ariko nshaka dutere tujye imbere turi kumwe n'Imana yacu. Hari nk'uko nabivuze mu ntango, Imana yarahishuye ijambo ryayo atari ukugira ngo rizimirire mu musenyi cyangwa ngo rihambwe ahantu. Oya, yarihishuye kugira ngo ribwirwe abantu bose, kandi abantu babohoke bave mu muvumo w'i Roma, bave mu muvumo wose, bashobore gukorera Imana bidegembya. Kandi kubw'ivyo Imana nitugirira ubuntu vy'ukuri. Gushika uno munsi twagumye dutonze urugamba kandi kumbure ko Imana izodufasha umunsi umwe kugira ngo dushobore kujya ku rugamba tugwane dufite ibigwanisho by'Imana. Kandi birakwiye ko turonka ibikenewe byose, ibigwanisho byose tukabironka, bikiri bishaje tukabironka. Muravuga nti mwami niteguye kugukorera, ariko nkeneye kuronka za nkinzo bene data, bya bigwanisho bene data ba mbere bari bafise, kugira ngo nshobore kunesha ubushobozi bw'umwansi. Atari ukugira ikigwanisho kimwe hano ikindi hano, ariko nesha ububasha bwose bw'umwanzi kandi ubushobozi bwa Satani buce bugufi, ubushobozi bw'Imana bwo buneshe, kandi Imana ironke ibyo ifite uburenganzira. Akenshi turabona turabura inkomezi, ibyo bintu ntitubigumemo igihe kirekire, ariko dusaba Imana kugira ngo idukomeze. Kandi murabizi byanditswe ku Bisirayeli ngo hazogera igihe umunyantege nke muri azomera nka Dawidi, maze ukomeye muri we nawe amere nk'umumarayika w'Uhoraho. Ni isezerano ry'Imana. Umunyantege nke muri bazomera nka Dawidi, ni isezerano ry'Imana. Murazi nk'ene Dawidi yanesheje Goliyati, afikoresha akantu gatoyi kuko kwari ukuboko kw'Imana. Uko kandi navuze uko byari bimeze kose, uko Dawidi yari kurekura ujya mu gozi cyangwa rijya buye, uko byari kugenda haba mu buraruko, mu buseruko, uko byari kugenda kose, Imana abwirwa kurongora rijya buye kugira ngo rikubite aho ryabwirwa gukubita. Si ubunyarutsi bw'umunsi bukora, ariko n'umugambi w'Imana. Umuntu murazi ngene umuntu uko umuntu yoshora kugema, murabizi naho wovuga ngo uragema gute, urashobora guhusha gatoyi ugasanga biranse. Abenshi barerekana aho babwirizwa kugema n'urutoke, ariko bateye bagahusha. Ibyo byama byadushikiye, ariko Imana ntihusha, Imana iragema. Kandi dushaka kwizera n'imitima yacu yose ko mu gushumbushwa kw'ibintu byose tuzogere aho duhabwa ibikoresho byose bya nkenerwa, ishengero rishobore kuvuga rumwe, tube umwe, duhuze umutima n'inama kwa Mungu. Nari nizi ko bigiye gushika nono, sibyo? None ibintu byari bimeze neza, ikirere cyari cyahindutse kirimo n'ubushobozi bw'Imana. Kandi iyo abantu bavuga rumwe atakindi barindiriye, ntibarindire uri imbere ariko arababwira ubutumwa, ariko bakaba biteze Imana, umwe wese arindiriye Imana yiteze Imana. Muri icyo gihe dushya duhabwa ibintu bivuye ku Mana. y'abantu bicaye ngaho bumva ubutumwa, hanyuma ubutumwa bwahera bagaca baraba bagakanurira amaso muvuga butumwa bakavuga ngo turabe ibyaza gukora. Muri icyo gihe ntituba turatahura igituma turi hano. Ntituri hano kugira ngo turabe imbere kumuvuga butumwa mu gikorane, kugira ngo turabe icyo uwo muntu yavuze ubutumwa aza gukora. Nimba turi hano ni kugira ngo dushobore kuraba mu ijuru, turabe Imana nzima, turabe iby'Imana nzima igiye gukora. Tubwirizwa kurindira igikorwa cy'Imana atari igikorwa kivuye kumuvuga butumwa imbere, ariko kivuye mu ijuru. Ibiza biva ahavuga ubutumwa biraza bikagenda, ariko ibiva mu ijuru nivyo bigira ico bikoze muri wewe no muri jewe no mu bandi bose. Kandi ivyo dukeneye guhuza n'ubutumwa bwavuzwe. Hanyuma rero twebwe nk'ishengero dukeneye ikiri muri ibi bintu twahawe, twese turagikeneye icyo kintu tugifate. Kandi Imana izobiduha ku bw'ubuntu bwayo, izina ryayo nirihabwe icyo nirishimwe. Amen. Duhaguruke dusenge. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye bivuye ku mutima ku bwa kino gihe cy'ubuntu. Turagushimiye ku bw'ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro. Turagushimiye mwami kubona watwemereye kuza nk'uko turi, no kubona twashoboye kukwihebera tukishyira mu biganza byawe uko turi kose, kuko turazi igihe turimwo mwami. Kandi icyo twiteze ni uko duhabwa ikintu kivuye kuri wewe, atari kivuye ahavuga ubutumwa, ariko dushaka kivuye kuri wewe. Mana yanje, wavuganye natwe mu buryo butangaje uno munsi. Turanezerewe cyane mwami, dushobore kuramura amaso kuri wewe, kuko ari wowe, ni wowe ntango, ni wowe herezo. Haleluya. Izina ryawe ryera rishimwe kandi rihabwa icyubahiro. Waravuze uti nimunyumve bantu banje, namwe koraniro ryanje. Maze uravuga ati muri wowe hazova inyigisho. Noneho raba inyigisho yavuye zavuye kuri wewe. Turagushimiye bivuye mu mutima mwami. Yaba utavuze uno munsi twabaye turihe, yaba utavuze twabaye turihe ga mwami. Ariko noneho waravuze mwami, waratwigishije mwami. Yewe mwami, turabona ibintu bikomakomeye wavuze, warabishikije mu minsi yacu, kandi n'ubu urakomeza kubishitsa mwami. Turagushimiye kubw'ivyo. Icyubahiro n'ishimwe n'ugusenga bibi byawe kandi bivuye mu mitima yacu. Nuhezagira abantu bawe mwami aho bari hose Mana. Hezagira abo watoranije, nubarongore kandi ubayobore. Turakeneye kukubona hagati yacu mwami, turakeneye kuronka mwe muwawe mwami. Turakeneye yuko twishurira wimenyekanisha abantu bawe nkuko byari biri mu ntango mwami. Turagushima, turagusenga mu izina rya Yesu. Amen. Amen.